Umurisho w'ingoma indirimbo zihayagiza ataranga ku Burundi zirimo nihayagiza ico gihugu imwe national nivyo zakiriye abarundi mu rugo guserukira ico gihugu muri ONU. President Evariste Ndayishimiye mu ijambo ryiwe yishimiye intambwe zitandukanye yavuze ku Burundi bwateye. Tumwe mu turorero yatanze na baje bava mu maleta atandukanye baje guhura nawe
biraboneka kuko namwe y'ubwisuku nkahora muzi uyu nyene nibyo zerekana ihinduka ibi nyene n'ikimenyetso ubonye abarundi mu maso ucumenya ko n'igihugu cyabo ariko kimeze kiriko kirahinduka burya rero ingorane twari twaragize mu gihugu cyacu twari tubezagiye yuko Burundi ari itongo ry'abarundi yuko ari umuryango w'abarundi murabizi mwese kuri karangamuntu mu bisanzwe bandika ubwenegihugu uri umurundi bakandika ni umurundi mugabo twebwe icadutanguye kutwica bafashe kuri karangamuntu bashyira ku umuhutu umututsi umutwa bari baheza gutiragiza igihugu umuntu rero yatwononeye ubwa mbere niwadukuye ko ubwenegihugu bw'u Burundi agaca atwita ubundi ubwenegihugu icyo gihugu cyacu rero nticakiraho kitakiranye n'icyo ngaho twafiriye nimuze murondorere ahandi uno munsi abarundi kubera batangiye kubona igihugu cyabo uno munsi bose ariko barahinduka ariko baraba abarundi
caneze batanu ingene biriko biragenda.
President Ndayishimiye agasaba abarundi bari mu mahanga gushigikira intambwe avuga ko Burundi bwateye bakibuka gusuma bataha
diaspora ngo n'abarundi baba hanze oye n'abarundi bakorera hanze abarundi bakorera mu mahanga kuko n'abarundi bagiye gupagasa mu migezo y'ikirundi byaranze kuja kukora hanyuma ugaca wibuka ko wagiye gusuma uzana mu rugo iwanyu nimwiyumvire umwana w'uburundi aragenda kwiga aje kwiga muri amerika agaca avuga ngo sinzosubira iwacu burundi ngo kuko bahemba make ni dogiteri jewe nzoza aho bahemba meza mugabo wibagiye ko wigishijwe n'abarundi mu kigega cy'uburundi barakwigisha usitse ngo tubyaranyaho rero ndabwita mbere wowe uko yasirikiye rero mukobwa atirikiye barabonekaga mbese ni abeza ni jenda mvuga ati basi nibareke gusirikiye hanyuma icyo gihugu yagiyemo tuze gupfa kuri izo nsere mwiza none kuri izo nsere mwiza kubera iki icyo gihugu tukoza gupfa mu Burundi hanyuma kikatugurira ukagenda none nta gihenge gisize.
Bamwe mu Barundi bitabiriye umubonano na President Evariste Ndayishimiye basanga ariko hari ibikwiye guhinduka kugira ngo batware imitahe bongere baterere mu iterambere ry'igihugu cyabibarutse.
Genda umurezi kandi ndifuza kugarukira uburezi kuko ndabona yuko bikenewe ariko ikintera amanga nuko baduha viza y'ukwezi kumwe ariko mu kwezi kumwe hagiyemo n'ukwiherera kubera bagutoye akantu akantu k'akavirisi akantu k'akabu wumva muri iyo minsi usigaje wokora iki nyakubahwa perezida ndakwituye ko icyo kintu cya viza y'ukwezi kumwe kw'abantu bimvukira twitwa ko dutaha iwacu mugisubire ko ikintu nashaka kuvuga ni icy'iterambere gihereye ku mabarabara narashatse gushika iwacu ngeze mu Bugarama ndahakubita amasaha atatu cankane nsasubira inyuma rero turi mu bintu by'iterambere nta terambere ribaho ritafise ifatiro ry'amabarabara ducako y'imiduga idutwarayo ni ukuri nyakubahwa perezida icyo kintu nitwacijukira cyane cyane ubushyikirangazi bw'amabarabara mukabyijukira akujya mwijukira ubwo butungane muzosanga duteye imbere
imwe muri iyo myidogo umukuru w'igihugu cy'u Burundi ayifite insiguro
cyinshi nkunda uno munsi nuko ibibazo zawe ndagihuga ibibazo by'uburongozi uko byifuza nabyo niko nabyifuza mugabo Gabo kene amahera ntacyayizana ntizo bavuza hari aho mpere mpankunda nkavuga nti none kubera iki bega ego nizi hari ibihugu bitemera double nationality mugabe yemera kubera icyo utogera niyo pasiporo aho urinda gusaba viza ni kubera icyo utashe iwacu
ijwi rya Amerika nta mahirwe yo kubaza ibibazo no gufata amasanamu ku buryo busesuye ryaronse iyo rija guhabwa umwanya wo kubaza ibibazo byari kugaruka kuri bimwe mu bibazo bijanye n'umutekano mu Burundi iby'imigenderanire y'ico gihugu n'amakungu na cyane cyane ibihugu bibanyi ikibazo cya virusi ya corona n'incancu zo mugera zitaratangura gutangwa mu Burundi ndetse n'ibibazo birimo iby'ubutunzi n'ubutungane Diane Ninahazwe muri leta ya New York kubw'ijwi rya Amerika.